Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Mwiriwe chuti na mwakunzi wa radio Nzamba Gateka Kawe kaze muri amakuru yo kuri umunsi wa gatanu igenekezo rya kane munyonyo mwaka 2022 mutukundi retu yahere kuri zino ngingo nkuru zikurikira igitigiri cy'abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo mu ntara ya Kivu yo mu manuko kiriko kirongerezwa imvo basiguriwe abasirikare bariko bararungikwayo usangayo abandi ngo nuko umwansi bahanganye ngo basanze afite nguvu zikenera abasirikare benshi muraza kubikurikira murano makuru Abarundi nabo bagera ku 10 bari barahungutse bavuye mu ikambi y'Induta muri Tanzania barasubiriye guhunga kuri wa kane bakaba barafashwe n'igipolisi cha Tanzania mu ikambi ya Nduta Waramutswa umugwi Lekoko w'umupira w'amaguru hari ya muntara ya Rumonge yaratanze imihoho kuva ku munsi wa mbere w'inondwi ariko naho biruko abanyarumonge basaba ko yokurikiranwa kubera amahera maze igihe atozwa yo guterera uwo mugwi kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaramutsa duhere amakuru twabateguriye kuri inkuru iciye ku masonga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari warongoye umuryango w'ibihugu by'akarere k'ubuseruko yakiriye kuri uyu wa gatanu i Bujumbura wahoze arongoye igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta nawe akaba ari umuhuza mu ngorane z'umutekano muke umaze igihe urangwa mu bihugu cya Congo tubibutse ko ku munsi wa kabiri w'indwi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaganiriye kuri telefone na bagenzi we barongoye ibihugu byo mu karere kugira bigire hamwe icokorwa kugira umutekano ugaruke muri Congo bakaba bemeranije ko inama izoba vuba y'abarongoye abasirikare muri ibyo bihugu izokurikirwa n'abakuru b'ibihugu byo mu karere Abasirikare rero b'u Burundi bari muri Kongo mu ntara ya Kivu yo mu manuko bariko barongerezwa bimwe mu bituma byasiguriwe abasirikare bariko bararungikwayo gusanga abandi ngo nuko umwasi bahanganye basanze afisi nguvu zikenera abasirikare benshi abasirikare bakaba bongerejwe mu gihe igihugu cha Kenya nacyo kimaze iminsi ibiri kirungitse abasirikare bacho mu ntara ya Kivu yo mu buraruko ni nkuru tubaza George Nimenya
Abasirikare b'u Burundi barungitse kongereza abandi basanzwe bari mu ntara ya Kivu y'ubumanuko benshi bakuwe mu karere ka kabiri ka gisirikare amakuru atangwa n'amasoko ya radio Nzamba mu gisirikare avuga ko imbere y'uko baje gukama mu gihugu cya Congo babanje kubagombora mu birindiro barimo aho bagombowe n'abasirikare bari bitegurira kuja mu gihugu cya Centrafrique mu rwego minisika muri batayo 8 Abasirikare b'u Burundi bamazeyo amezi atatu amakuru avaho muri Congo akavuga ko batorohewe aho bamaze igihe batana mu mitwe n'umuhari iretabara hamwe na FNL ya Loise Nzabampema bamwe muri bo bakaba barahasize ubuzima abandi barakomereka kandi bikomeye abasirikare bakomeretse kandi bikomeye akaba harimwo Colonel Ildefonse Baranyikwa yari yagiye arongoye abo basirikare bari muri Congo izo ntambara amazemo iminsi zikaba ari nazo zatumye abari yo basaba kuronswa abandi basirikare baza kubafasha ivyo bita renfort mu gifaransa abo basirikare bakaba bamwe bamaze gushika aho muri Congo abandi amakuru avaho nyene akavuga ko bari mu myiteguro yo kujabuka abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cha Congo bongerejwe igitigiri mu gihe ingabo z'akarere ka Afrika y'useruko yase Baba mu gihugu cha Kenya nabo baraye bashitse mu gisagara cha Goma aho mu ntara ya Kivu akaba hamaze iminsi intambara zikomeye hagati ingabo za leta ya Congo n'umuhari M23
arakenuye George Nimenya turabandanya namakuru mu bijanye n'ubutunzi umukuru w'igihugu aragabisha abagwiza tunga yagiriza ko banyegeza amafaranga y'agaciro mu bubiko bwabo mu gihe baba bayahawe nibanki inkuru y'igihugu kugira bayakoreshe mu kwinjiza ibidandazwa mu gihugu Evariste Ndayishimiye yabivuze mu nama yo guteza imbere igisata cy'abikorera utwabo hari kuri wa gatatu urongo y'ishyirahamwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo abonako mu banyegeza amafaranga harimo n'abategetsi ba leta baba bayaronse biciye mu busuma leta ngo niyo ifise ugushaka guke kugira ituze ubwo bunyonyezi inkuru tubaza Pierre Gahungu
akamo k'umukuru w'igihugu katewe mu gihe hari ko hatanguzwa inama ya mbere ku rwego rw'igihugu ihuza igisata cy'abikorera utwabo yabaye kuri no wa gatatu abwira abagwiza tunga Evariste Ndayishimiye yagabisha ko agiye guhasha bamwe muri bo bagize umwuga ubusuma hagukora urudandazwa
usave komavole
murazi kwiba babaha amafaranga y'agaciro kugira mwinjize ibidandazwa mu gaca mwinjiza ibice biri munsi y'ibice 50% kwijana gusa ayandi mukayazana mu magunira mu minsi iri imbere mugiye kubona ingingo zifatwa kugira duteshe abasuma dutera intege abakora neza ariko twongera tugwanya abanyuma
ubusuma buriho koko muri ico gisata c'abikorera utwabo ariko kandi buri no mu bategetsi ba leta Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem asigura ko leta ariyo idashiramo gushaka kwa politiki gukwiye kugira ituze ingendo yo kunyuruza amafaranga y'igihugu
umugwiza tunga kukorera ibintu mu muco umugwiza tunga yakide umugwiza tuka ari karakora tunga agakora mu muco atacyo yagiriza ntanyegeza amahera amahera nyegezwa n'abantu bayaronka yaciye mu buja kandi benshi usanga ari abantu bo mu buri mu buzi bukuru bukuru bwa leta umugwiza tunga wa serina amahera nyegeza ukavuga ati jewe ndiko ndakora barabona ibyo nkora nkeneye kurangura nkeneye irondera amasoko cyane kugira gutsino ya mugwiza tunga iyo tezorizasiyo yari muri kadri kugwanya igiturire iyo byose bya declaration de byo byo kwerekana amatungo bategetse bagira batakubidakogwa ni muri iyo nzira nyine bari barasabye kwaja icyo sokora pere serina national de renseignement finance baranze kwija none si leta yahora atse kwinja nibavyurire korera ibyasabwe ibyo byose biranditse nibije mu ngiro gusa igihugu gihindu kigifata isura nshasha
twibutse ko igisata cy'abikorera utwabo mu Burundi cyasindikajwe no kubura amafaranga y'agaciro kuvaho igihugu cinjiye mu bibazo bya politiki mu mwaka w'2015 ingingo iherutse gufatwa na leta yo gusubira kugurura amazu yo kuvunja amafaranga niyo yasubiye gutanga gahengwe ku badandaza
Inzamba
turabandanya namakuru twabateguriye hariya mu gihugu cha Tanzania abarundi bagera ku 10 bari barahungutse bavuye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania barasubiriye guhunga kuno wa kane bakaba barafashwe n'igipolisi cha Tanzania ngaho Induta aho bari bagiye gusaba ubuhungiro n'inkuru tubaza Karine Dusabe
Amakuru Uganda Radio Inzamba rukura muri bamwe mu mpunzi zo muri yo kambi ya Nduta atumenyesha ko abo barundi bagera ku 10 bahunze ubugira kabiri bagizwe n'abagabo batandatu abagore babiri n'abana babiri bose bakaba bari barahungutse bavuye muri yo kambi kubona abo bari barahungutse basubiriye gufata inzira y'ubuhungiro ngo byerekana ko mu Burundi atamahoro ahari
n'ibindi twetse ko nubwo batugira batugende Burundi hamahoro amahoro hari kukiya amahoro alagiye kiraba cyo Je vais vous dire.
Bamwe mu mpunzi zo ngaho Induta basaba ishyirahamwe gitaye impunzi HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo abo barundi bariko basaba ubuhungiro ntibirukanwe ngo menya ko atamisi yari haciye umwe mu bashikiranganje b'igihugu cha Tanzania mu nama yeruka kubera Geneve yari yavuze ko impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania zitegerezwa gutahuka kuko mu Burundi amahoro ari yose
Karine Dusabe urakenuye mu gisata c'indero naho inyuma y'ingingo iherutse gufatwa no gushikira ngaji bw'indero yo kutazosubira kurungika ibibazo byo mwishure kubana b'impunzi bari mu makambi ya Tanzania abatari bake barabandanya kunegura iyo ngingo Libera ntibashira kandi avugira mu harima pe Burundi buhire asaba abategetsi b'u Burundi kudafata igisata c'indero ngo bakigire ica politike ntibashira kandi abona ko Leta ishaka gutana impunzi ku nguvu kandi bihushanye n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi kurikira Libera ntibashira kandi
ikibazo kijyanye n'indero ni ikibazo kitategerezwa kwica politiki ico nshaka kuvuga nuko umwana wese mu Burundi aba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu ategerezwa kwiga akanonosora agashikana kure amashuri kuko ni kuneza y'u Burundi ni kuneza yabo yugo gwaruka ni kuneza abavyeyi ndere no bivuga ni kuneza y'isi yose ndumva ico bagamije bagira bati amahoro n'umutekano byaragarutse mu Burundi kandi atari byo kuko abo bahunze barazi ico bahunze mu gihe batari baratahuka nuko ico bahunze kikiriho ariko gituma rero leta y'u Burundi yaba babona kure bari kubandanya bafasha abana bakiga kuko impera n'imperuka n'ivyo bazotahuka na gahombo kanini rero abo bana batize na gahombo ku gihugu kuko Burundi burakeneye mu minsi iri imbere abanonosoye amashuri bagashikana kure ariko gituma rero iyo ngingo zitangaje kuko ibiba mu Burundi n'ibintu bikeye agahinda igisata c'indero ni igisata bashize inyuma cyane ni nkuko ataco kimaze ariko gituma ingingo nk'izo zifatwa bagashira imbere bya politiki na cyane aho gushira imbere ineza y'igihugu ineza y'ugwaruka ineza ababyeyi n'ingingo igayitse nibaza yuko ubushikirangane bw'indero buzo kwikwita gashi na leta y'u Burundi mu gihe ugwaruka rutaratahuka ko gobandanya kwiga amashure nk'uko impunzi zari muri Tanzania muri abari mu bategetsi na cyane cyane abacamanza barazi neza benshi ko bize biga mu makambi impunzi bafashijwe n'amakaminuza mwamwe ivyo barabiza
kado izambaga teka kawe mu gusozera aya makuru mwanuko ubw'igihugu hariya mu ntara ya Monge wararamutswa umugwire koko w'umupira w'amaguru userukira iyo ntara yaratanze imihoho kuva ku munsi wa mbere w'inondwi mu gihe avuga ko agomba gukurikirana ibijanye n'urugo rwiwe amakuru ava mu Monge avuga ko ahubwo uwo mugabo yokurikiranwa ku mahera yaramaze iminsi atozwa mu makomine yose agize intara bivugwa ko ari ayo guterera uwo mugwi witware koko ido ni dona Josephine Johnson Muzimana
guhera mu kwezi kwa munyonyo mfite ibikogwa ngomba kwitaho byo mu muryango wanje bizotuma nasubira gukurikirana umugwi w'umupira w'intara ya Rumonge witware koko uko niko bigira imana uri mwengu yasiguye mu ikete ryo gutanga imihoho yandikiye buramatari w'intara ya Rumonge hari kuwa 31 gitugutu umwaka nta bindi byinshi yashimye gusigura kiretse gushimira abo bakoranye uri mwengu bigira imana nta mwaka yari gashikane mu burongozi bw'uwo mugwi yatanze imihoho inyuma gato yikugwa rya konsoratori nitunga buramatari w'intara ya Rumonge abanyagihugu wo mu ntara ya Rumonge bagasaba nyabuna ko yokurikiranwa uri mwengu bigira imana yashikiriye uburongozi bw'uwo mugwi mu gihe buramatari w'intara ya Rumonge yari yasohoye itegeko ko abarangurira ubuzi bose mu ntara arongoye bategerezwa guterera uwo mugwi aho twobibutsa abagendesha ivyuma bitandukanye bene amahoteli abadandaza bato n'abikorera utwabo bakaba bategekwa gutanga amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi ijana nubwo uwahoze ari buramatari wa Rumonge yaciye yisubira ko inyuma y'umunsi umwe ingingo yagumye ishigwa mu ngiro muri iyo ntara mu makomini yose agize intara ugiye gusaba urupapuro canke ikindi kintu muri komini asabwa gutanga amahera 15,000 kugira ngo aronswe icarondera bigira imana buri mwengu akaba ari nawe asanzwe arongoye umuhari w'imbonerakure muri komine Rumonge abanyagihugu basaba ko we co kimwe n'uwahora ari buramatari wa Rumonge konsoratori nitunga bokurikiranwa kuri amafaranga batoje hakoreshejwe igikenye
Uruganda rwa radio izamba gateka kawe ukaba utararonka kuri telefone uri mwengu bigira imana yaroye mu bw'umupira w'amaguru lekoko mu Rumonge co kimwe na konsolateur nitunga yabarongoye intara ya Rumonge ni nonga aduche dusezera makuru tuwa rekotoro wa shikiriza makoze mwe mwese mwaya kulikie shimile wagenza anje wafashije kuye giranya edi klode linazo na rekonda wa shikiriza ndabifurije kugira iwe mziza ayuanyu na huvuta